Iyimumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabara mkije nchuti wa kunze muteza matuku wiganilo vzira dijugi Amerika disamira ni Washington DC mukirundi no mukinyagwanda. Nongira ndaba hikaze mukiganilo iwanyu munhara. Mnisi ya chumi numunani mulikume na Joy Diani na Hazwe. Ndongo iwiganilo vzino mganya.
Umuntu atangura kumva ababara mu ruhago munsi mukondo hanyuma agiye kumwanda muto akumva ababara byanka hanyuma kandi numurindi w'umwanda muto warusanzwe uhari ukagabanuka cyane
ni muganga Nikora Nitunga rongo intara y'ubuvuzi ya mwara avuga ku ngwara ya prostate gisibije mu ntara ya mwaro iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere yo kuja mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ko abashingwa manza mu gihugu ca Kenya bamenyesha ko ibikorwa by'abanyepolitike byo kugerageza kurengera ubutungane bishobora guhungabanya igihugu matora ategekanije kuba mu kwezi kuza ni mu gihe abakandida bo mu runani ruri muri leta Jubilee harimo na perezida Uhuru Kenyatta bagirije amasentare ko ahengamiye cyane ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku munsi wa gatanu sentare nkuru yatangaje ko mu gihugu amatora utegerezwa gusubiramo amakarata y'amatora yo sentare yasiguye ko ico gikorwa caranzwe n'utunenge tutari duke kandi ko kitabereye ku mugaragara. Ingingo zafashwe na sentare ntizanezereje urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi rwagiriza ubutungane ko buriko burakorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ko buriko burarengera igikorwa c'umugujeje gutunganya amatora mu gihugu ca Kenya. Igihugu cha Sudani chasavye leta zunze ubumwe za Amerika ko yogikura ko Burundi bihano kimaranye imyaka 24 Sudani yagabishije ko ishobora gusubira mu ntambara ari nka hamwe ivyo bihano bidafuswe leta rirongwe na Barack Obama. Tukibutsa ko yari yahagaritse by'agategekanyo ivyo bihano mu kwezi kwa mbere ariko ibanje gushiraho zimwe mu ngingo leta ya Sudani yategezwa kubanza kubahiriza bitegekanije ko mu masaha ari imbere ivyo bihano bikugwa kuri Sudani Burundi kiretse ari nka hamwe leta rirongwe na perezida Donald Trump ihisemo guhindura ingingo zasize zishinzweho na leta yahora irongowe na perezida Barack Obama. Amashirahamwe y'abagira neza amenyesha ko ashima imfashanyo yashikirijwe na leta z'ubumwe za Amerika ingana n'imiliyoni 640 z'amadolari yagenewe gufasha ibihugu bine byugarijwe n'inzara. Ayo mashirahamwe asigura ko ariko ayo mafaranga afata igihe kirekire kugira ngo ashikire abo yagenewe. Perezida Donald Trump yatangaje ibijanye n'iyo mfashanyo mu nama iheruka kwera mu Budagi y'umugwi G20 tugizwe n'ibihugu vya rutura mu butunzi. Inyuma y'indwi zitari nke inama nshingamateka yemeje ayo mafaranga agenewe Nigeria, Sudani y'Umanuko na Somalia hamwe na Yemen. Umwe mu bategetsi b'ishyirahamwe USAID rya Leta Zunze z'Amerika rijanye n'iby'iterambere yatangaje ko Amerika iri kirakora uko ishoboye kugira ngo iyo mfashanyo ishobore gushika aho yagenewe. Radijugi Amerika mutukomva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana ivyacu muce ku rugagwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi ikiganiro cacu tuguhere mu ntara ya Gitega ivugwamwe abarundi bo mu miryango y'abatwa bimeza ko ubuzima bwabo bugiye kwanka kubera ingingo ya leta ibuza kwimba ibumba batabanje gutanga ikori. Abo batwa basaba leta y'u Burundi kuraba ingene yoborohereza kuko atamahera bashobora kuronka narijya inkono babumba zitakigugwa. Ivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Sabimana.
Iyo ngingo ya leta irashigwa mu ngiro ibuza abantu bose kwimba ubutare harimo n'ibumba batabanje kwiyunga mu ishyirahamwe rizwi n'amategeko kandi bagatanga n'ikodi ku mutumba wa Zege komine ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Hari kigwati kiri mu miryango y'abatwa 89 benshi muri abo batunze no kubumba inkono n'ibikono bateramo amashugwe. Abakora uwo muga ni cyane cyane abakenyezi. Abo batwa kazi baridoga kubera iyo ngingo. Shimira Imana Maria aho twamusanze ku muhani we mu kigwati cy'Zege aho yari karaturira inkono kugira ngo zirame yabwiye ijwi rya Amerika ku buzima bwiye kwanka. Ndi mu rukundo space undi mutwa kazi avuga ko amakori basabwa atahoboya kura
izo miliyoni zina nibo bazozitanga bazidutangira turarima twebwe baduhaho turima bace batwerekana umwanga tutaturakura mu ibumba kuko ntanjye bazaba baduteguriye izi utwo twarimye tutarera izi nizo zica zidutunga duca tuba turabumbizi bamanza kuduhereza ibyo turya kugira duhe biri.
Uwo mukenyezi wo mu bwoko bw'abatwa avuga ko ibumba ryari kirumara mu buzima bwabo cyane cyane abapfakazi.
Keshi ngahuze abapfakazi nta mupfakazi yiyubakira inzu nka jewe inzumbamo nayubakiwe n'ishengero abagira neza bakijijwe kugira abana bige niri bumbanye niri izi inzu ubona izi abafasha ku ishuri abatangira amahera ku ishuri mugabo nanjye abaha abo bana bo bavuye ku ishuri bagatungwa n'iri bumba iri bombire ntawagenda arabesha ngo uyu yaje kubaka yamazu niwe agaburira abana no kubavuza ntabavuza.
Inosama Wikizi umutwa rongo ishyirahamwe Rukirisu gishinze guharanira gateka k'inkewa Union Chrétienne pour l'éducation au développement des déshérités mu Gifaransa avuga ko abafashe ngingo batayikirya nino.
Naho umutwa yotunga gute ndiyova kwibumba kuko numuco kama ibumba numutwa nibindu utobitandukanye abafata ingingo bategerezwa kubanza kwiga abantu babeshijeho n'icyo kindu babeshijeho n'imico yabo bakabanza kukingira biri mu gateka kazi na muntu kukingira imico y'umuntu nakindi twokora atari kwinginga abafata ingingo abatwa sabadandaza n'utundu twingono bakora tukababeshaho kumunsi kumunsi kandi bagurisha amafaranga bagenda bayerereza ututukono baka tukaba n'itubafungura none uno munsi bababujije kwimba iryo bumba nimba ubugere bwavuye ubu buragarutse mu yindi sura no kuvuga abantu bagiye kuba bajya kandi
ku myidogo yabo batwa. Venus Manirambo na Buramatari w'Intara ya Gitega amenyesha ko batwa bakwiye gukora n'indi mirimo nk'abandi barundi.
Itegeko risohotse mu bisanzwe rifata bose nta muntu n'umwe itegeko rishobora gukuramwo. Abatwa rero na barundi nk'abandi kandi bafise uburenganzira bwo kuronka ubuzima nk'abandi kandi bafise ingufu nk'abandi no kuvuga ivyo bamwe bashoboye n'abatwa bose barabishoboye ntawoguma ashigikira cyane abatwa ngo babeshweho nibumba ryo gukoramwo inkono kandi tubona yuko ubunye inkono zavuye ku isoko mu bisanzwe nta mafaranga bakironkamwe ahubwo abatwa cyo kime nabandi bakwiye kuja hamwe hanyuma bagakora ibikogwa turavye igihe tugezemmo nabo tukabahemeza yuko bategeza kujana nibihe bagakora imigambi ibateza imbere dukurikije igihe tugezemmo.
Bamwe twavuganye muri abo batwa basaba bashinga amateka n'abakenguza amateka mu bwoko bw'abatwa guseruka bagasaba itunganywa gushasha giyo ngingi babuza kwimba ibumba. Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele d'Antoine Nsabimana. Tuva Igitega tugaruke gatonya muri Kabezi tubabwira iby'ikibazo cy'amazi kivugwa muri iyo commune iri mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo ngaho mu Kabezi batanguye kuza barikora ku mazi ya Tanganyika canke ku mazi sesava mu nzuzi zitandukanye zihanamiye igisagara cha Bujumbura. Diane Ndonse niwe tubaza ino nkuru.
Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kabezi wa komine Kabezi nyene bavuga ko iminsi itanu ishobora guhera batabonye imajya amazi rikoroka ku mabomba. Nayabonetse bavuga ko abari make cyane kuko isaha 12 z'agatondo aba yamaze gukama. Abashirutse umwete baraheza bakavyuka igihe cy'isaha 8 z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa. Aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika.
Tubwira ngo amasaha 8, amasaha 10 zigeze kashatuza twayaronsa, rige mbere twana tukanayabura tugataho konye tukararayo bugasha amazi ataraza tukayabura sine tukayaronsa. Tuyarose naho ni Imana.
Muca musubira kuryama.
Bukeye mu gitondo singane tujyama kashatugana mu yindi mirimo y'iwacu nyene.
Kwego ino mu Kabezi harabajya amasaha 2 saa 3.
Nukufuga leto saa tatu usi ujama, saa hindi usufuji uza kufuwa.
Na abukawa mugira buku cha kufuwa mwicharo no?
Ubukawa mugira kafa kutimbi, kafa kukena nyambali somu huye, nyambaki kuitu kagena nakuni, nanego kilani.
Abada shobo ye kurarira, ayomazi nabo, babuoma, mutugezi, tuko mumyonga. Hali kukagezi kituwa kanyamazi. Katemba kava kumutumba Gitenga, uri haruguru yu umutumba turiko wakabezi, ariko hano kugachimbiri Mugongo, agera kuashika ya maze kugawanuka, ata Gitemba chane. Icho bikoze, biboneka ko abanyagi hugu vimzi kinogo, kugira ngwaronga atega gucyo bashobore kuyavoma. Aha rero, bamwe bayahagazemwo bayoga, abana bayakiniramwo, aha kandi aya mazi yaka kagezi, Achiruhande ipuriro rito igyo mukabezi. Umuna iweje asana atachu munu yoyakoza. Ariko nubwo biruko, harabariko barayavoma. Muraba bayavoma batwiganirako bayakoresha ibikorwa bitandukanye.
Amazi muvoma nayi.
Yo gukoresha.
Muyakoreshe.
Guteka.
Asana bigucya.
Eh, none kwa tayandi dufise.
Gitondo barayatekesha. Mugabo nkubu basha bayakoresha ukundi dukobwa nkokoza amasahani no kumesura.
Je nambo numengo uri kuravoma?
Yego niko ndavoma ariko nayo gukoresha mu budongo. Ngira dushatize amatafari.
Amazi nkabi yasize mu nzu abana nti bahora bayano.
Eh barayano.
Iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanwa.
Komine Kabezi ihereranye n'ikiyaga Tanganyika. Ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake baca bikora kuri ico.
Ni sawa. Kumesurira hano wacupuye
ndatse mvuye aho harukuru muri Japo muri Kabezi basi
kwaje kumesurira ino nta mazi mufise
oya hamabomba rakama
none aya aye muyamesuramo mukongera mukayavoma
ego turapfuma
ushitse muri cyo yakoresha gute
turayakoresha nk'ibyo guteka kuhakira abana
nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu Uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho
amazi nta Kenya habuze ubujye bwo kuyaduha uko amazi giye kuraba nko kuma komine ntiyigerabura ku bantu biyifise amazi ntabura mwa ku bantu kwege bato batamaze turayabura
muyabura kubera iki none
amazi tuyabura ku buryo bwo kwitaho kugira abayatumanurira amazi yava ruguru mu misozi tugira imana ko dufite tangana kanya sa tuvoma kuko abana nabandi ko basanze ngaba ariko baravoma bubongera bamesura
ariko rero musitanteri wa komine Kabezi ndayishimiye Renirida avuga ko muri rusangi iyo komine atamasoko y'amazi fise ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanye ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibarajishinga
komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba mu ntima komine duhereranye nka yari mutumba bayatoye imuhuta ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutambo ariko ubuye tufatijwe na ishiramwe UNICEF bicishije muri wape turamaze kuronka imigende ibiri y'amazi tukuma dudodora hijya no hino kugira turonke abagira neza badufasha ko ico kintu n'ico kintu cambere kiturajishinga
ico bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde ingwara zituruka ku isukurike Mukuru mutumba Kabezi Ndayizeye Albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza cyakorera cyama cyabafashe ahatanga karorero ko abantu 70 mu kijyo ku mwaka uheze bafashwe kugacimbira Mugongo kuwo mutumba rongoye ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'isuku ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza
kwayigwanya ariko ntivyasoboka kubera umutsafu w'amazi tungu kubera tawadukura amazi meza aha nta misisigaye itadufase korera mukumunani harageze korera itidufata rero
komine Kanyosha izimbere mu makomini 9 agize intara ya Bujumbura mu gukena amazi inkurikizi zabwo nuko abanyagihugu baho Bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isukurike muri izo abajejwe intwaro bavuga ko ingwara ya korera yama yateye buri mwaka cyane cyane igiye nk'iki cici mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
muri isanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika ayavugwa mu makambi nayo hari ishirahamwe ry'abarasta baririmba indirimbo za reggae mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ya Congo. Basaba ishirahamwe gitaho impunzi rya ONU RCR ko ryobafasha rikabafata mu mugongo kugira ngo bashobore gusohora indirimbo zitari nke bamaze iminsi bakorera ko. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo muri Congo niwe tubaza ino nkuru.
We ushikayo mukabonana uramuyagira ino nasho.
Izi ni zimwe mu ndirimbo ziritsinda rigizwe n'abarasi 150 babarizwa muri site ya Rusenda, Gatunguru ndetse na Rurinda, bakora imirimo yo gufashanya bifuza ko ishyirahamwe rya SR rya batera inkunga kugira ngo indirimbo bahimbye zishigwe ku isoko. Ibi bakaba bitangaza nyuma yo guhimba indirimbo zitatu arizo Intasho, Singuisha na Tunataka Amani, ariko bakabura ubushobozi bwo kujya muri studio.
Abarasi tangaha dufise ibikorwa byinshi twagomba gutegura imigambi myinshi mugatura cyarondera uburyo unye tukichiungunganya tuliko turakora indirimbo turondere abafasha abashaka kudufasha tugasohora izindirimbo zacu tukaje bikaza biradufasha kuberaha mu Rusenda akazi kahari nuburimi natwe twavukiye mu gisagara sishora kujya gufata isuka nashoboye gufata umuziki kuva mu Burundi nararirimbaje mu Kanyosha ni Jogo Star tubatwifuje hero asere cyane cyane asere idufashe twabarasta ngaha mu Rusenda turashoboye muziki wacu dukeneye ugere kure na bene bacu bari mu yandi makambi bumve ko twebwe turaha tubashigikiye
ko mbona ibintu bihera n'abantu bagahera ngo cishwe n'amasasu yicwa n'amabombe polisi zirategwa askari zigategwa dukwiye kwicara hamwe ngo tugatore umuti baganda kugwa yemwe ni Burundi bwejo nituko ubwoko bwacu n'amadini yacu iby'amadini n'imigambwe twaje tubisanga imuze Barundi tubake igihugu igihugu cyacu za Burundi bwacu bwiza karakaranga keza kaho kambere karakaranga keza kaho kambere Jogo Star.
Nubwo abantu batari bake yabo mu nkambi yo mu Rusenda bafata barasta nk'abantu bibirara n'abanywi b'amatabi n'ibyo byabwenge, ibibuza abagore kuyoboka uyu mugwi wa barasta kubera imyitwarire y'indashikirwa bagaragaza mu nkambi.
Kubyo niyumviriye kujya mu barasta nuko nabonye imyifata barasta bifata nta bantu bagirira nabi n'abantu bitwara neza nanje mbona ndabishimye kabisa nkuko nokunjya mu mugwi wa barasta.
Abarasta ariko abagore benshi ntibakunze kuba barasta ubu ibyaturutse.
Je narashimye barasta ukuntu bi fata mbonye ifata neza ndavuga ati najereka ninjire mu mugwa barasta.
Ufite abana bangahe?
Je mfite abana batatu.
Ubuse umugabo muravyumvikana kugira ngo uje mu barasta?
Eh umuganje yaranyemereye tije barasta ndazi nabo baritonda nta bintu by'ubusambanye bajyamwe n'abantu bitonda we nugende mo ntangorane.
Usibye kuba aba barasta baririmba izindirimbo ziganisha ku mahoro n'imico y'ikirundi bafite n'ibindi bikogwa rusange bagenda bakorera hanze inkambi no mu nkambi. Koko twabitangarijwe na Nzoyisenga Edi umuyobozi w'abarasta mu nkambi yo mu Rusenda.
Turakora sarongo volontaire turitanga na nyungu dusaba no kuvuga ngonga mu nkambi dukorera kira site yose turatambaza aho hose ha mene ibarabari meze nabi turahakiriya tukakora volontaire turitanga nturaba ngo seneri duhembe cyangwa hasiri cyangwa ayer twe turitanga bonyene bazoraba ubwiza bwacu uko ntuko turakora bazoraba barabi icyo bodufasha.
Tumenyeshe yuko aba barasta babarizwa mu itsinda rya Rastafari bafite gahunda kubakira amazu abantu batishoboye barimo abasaza n'abakecuru. Bedasenga bo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda.
Harakoze Vedaste Ngabo. Mukanya n'umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu. No munsi rero dukubitira mu ntara ya mwara hingwara ya prostate iri mu zihanze abagabo bageze mu za bukuru bo muri iyo ntara benshi muri bo irabasinzikaza kuko bayivuza batevye bitewe no kutamenya iyo ngwara abajeje amagara y'abantu muri iyo ntara bavuga ko hariho ibikibuze mu bijanye no kuyisuzuma canke kuyivura kugira ngo bashobore kuyituza ariko nubu utubazo ni twinshi mbega itegwa niki umuntu yo yikingira gute akayivuza ryari Reka Raisa Liliana inamahoro atugire ku muriri w'iyo nkuru.
Iyo ngwara abaganga bita adenome de la prostate ifata gace kamwe k'indani mu bihimba vyirondoka vy'umugabo ahaca intanga zivuye mu matengatwa kugira zisohoke ako gace karagwara mu kumva ububabare no mu kuvyimba rimwe na rimwe hagashobora kuvamwo ingwara ya kanser abaganga bemeza ko iyi ngwara ikarira abantu bariko bagera mu zabukuru guhera ku myaka 50 kuduga aha mu ntara y'ubuvuzi ya mwaro bavuga ko iyi ngwara yibonekeza cane mu makomine aherereye mu karere kama ka Mugamba nka Rusaka Gisozi na Ndava ahagwiriye abasaza kurusha handi muri no ntara ingwara ijanye no kuvyimba kwa prostate ifasha batama aha mu ntara ya mwaro harabadaca bashoka bamenye ivyo arivyo kubwivyo muganga Nicolas Nitunga arongoye ino ntara y'ubuvuzi aratanga umuco kubimenyetso vy'iyi ngwara
umuntu atangura kumva ababara mu ruhago munsi mukondo hanyuma agiye kumwanda muto akumva ababara vyanka hanyuma kandi no murindi w'umwanda muto warusanzwe uhari ukagabanuka cyane gushika mbere naho bishobora kwanka yuko umuntu aja kumwanda muto agaheza akavyimba mu ruhago hariho nabandi kandi usanga bakunda kugira ingwara zijya ita infection urinaire ziguma zigaruka muri ico gihe maze kuraba akamubwira ibipimo bagaheza ugasanga ibiko bituma nuko kuntu ugace kumubiri bita prostate kavyimbye
kubera iki hakarigwa cyane abo bantu bariko baregera za bukuru ubwo bariho impamvu y'umwihariko
ko bahinga bamwe bamwe bavuga yuko byo babijanye nakaronda mu muryango ariko kandi hari nabandi bavuga yuko umuntu w'umugabo iyo amaze kurenza imyaka 50 usanga ugahimba gakarigwa cyane cyane ni bihindagurika by'inkabuzo zo mu mubiri byo bita hormone
ikindi nuko hari amakuru atandukanye mu banyagihugu kubijanye n'ibiteri ingwara aha ni mu gihe abavuga ko iyi ngwara ikarira abantu baranguye imibonano mpuzabitsina igihe kirekire mu buzima bwabo mu gihe harundi muce wuvuga igihushane cibi kuri aya mazinda ya bamwe n'abandi muganga Nicolas Nitunga yemeza ko gushika ubu atagitumanye zina kiramenyekana co bagitera iyi ngwara ya adenome de la prostate kwico bikoze ishobora kugwara uwo ari we wese
ariko ariho abahinga bamwe iri kuri soma ibitabo bica nk'ibindi ushobora gusanga ariho abavuga uko iyo ngwara yoba yagaragaye kwa gabo baragize abakinyizi benshi ariko kandi hariho n'ibindi bitabona byo mu gihe bivuga yuko iyo ngwara mbere ishobora no kwibonekeza ku bantu b'abagabo batigeze banarongora canke mbere atabagore benshi bagize bine nabo hariho abavuga yuko iyo ngwara ishobora kuba iva no ku bintu umuntu afunguye bifungurwa bigwiyemo inyama viande rouge ariko nta kintu kimwe kigaragaza yuko arivyo biri bituma umuntu agwara iyo ngwara ya adenome de la prostate
kubona iyi ngwara ifata abagabo bakuze kenshi ntivyorohera abaganga kubasigurira ibijanye n'ingene bo kwivuza ikindi nuko abaganga bahani mwaro badafise ibikwiye vyo gusuzuma hamwe no kuvura ingwara
mu kwivura bisaba yuko umuntu bamukora abaganga babinonosoye ibyo kubaga abashirije muri ico gihe araheza akaza yashize kwa muganga muganga aramupima nashaka mvuge kandi hariho ibipimo bimweme tutagira bya ibipimo zo mu maraso mbere n'igipimo kijya kimurika mu ita ecography ino muntu ayuvuze ya mwaro ico gipimo ntacyo dufise ibindi bipimo navyo byo mu maraso bisanzwe byerekana neza yuko umuntu afise iyo ngwara ya adenome de la prostate canke kanseri ya prostate ivyo navyo nyene hariho ibyo tutagira ibindi bipimo tugira ngaha aye turashobora kumugira ibipimo bimwe haba mu mukoyo kandi hariho n'ibyo ndetse tugira mu maraso tukabona yuko hariko haraba inkurikizi zijanye n'iyo ngwara abaza kuvyemeza neza n'abaganga basanzwe barabinonosoye gusumba kandi bafise n'uburyo bwo gupima buhanitse gusumba udufise
muganga iyo ngwara irakira
iyo mukoze ariho benshi tumaze kubona arakira neza akabandanya ubuzima ubwo uburyo bwo kubavura bitashimiye terapi hano mu Burundi ntabo dufise kubera iyo yamaze kuza yarengeranye iyo kanseri irashobora gushwara mu bindi bihimba
abahinga bemeza ko atacu umuntu yokora cumwihariko kugira yirinde mu bindi bibabaza abagabo bubatse bagwaye ino ngwara ya prostate nuko badasubira kwipfuza vuba kurangura imibonano mpuza bitsina naha muganga Nicola Nitunga arafise ica bivuga ko
kubera igihe yavyimvye hari ibihimba bimwe vy'umubiri heza nuvuga igapfunganya ico gituma haca haba ingorane mujanye no kurangura mabanga y'ubatsi
muganga Nicola Nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro arangiza amenyesha ko iyo umuntu yivuje ateba ingwara ishobora guhitana ubuzima bw'umuntu naho uyu muganga atabitigira atanga vy'abayigwaye mu ntara y'ubuvuzi arongoye amakuru dukura ku rubuga rw'abashakashatsi kubijanye n'ingwara ya prostate muri Afrika PCIA atwereka ko mu gihugu c'u Burundi uko umwaka utashe haharugwa abagabo barenga ijana bahitanwa n'iyi ngwara mu ntara ya mwaro Haisa Lilian Inamahoro Ijwi rya Amerika.
Uko rero mukaba mufise ingwara mushaka ko tubabariza muganga murashobora kutwandikira kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com mushobora kandi kugira ico muvuze kuri kino kiganiro cacu mubicishije kuri urugo rubuga nyene rwa email hama tugaheza tukabishura canke mushaka ico tubayagira kiri ngaho mu kibani wanyu hagati mu gihugu c'u Burundi no mu ntara zitanduka no mu makambi atandukanye yahungemwo impunzi z'abarundi mukanya turaza gusozera ariko imbere ko duhana gahindukira kano karirimbo karirimbo ni Africa United aho Bob Marley yibutsa yuko ngo Afrika yari kwiye kubimwe ikafatana munda mwavyumvise mu ikambi ya Rusenda iri muri Congo abaririmbyi baririmba uno mudiho wa reggae bavuga yuko bakenewe gufasha kwa ruturimbo dutandukanye bariko barasohora ariko tutarashobora kuronka ingine tuja habona kwera uburyo buke mbega none ngaho mu makambi bindi mukora atari kuririmba n'ivyahe imirimo itandukanye haba mu gwaruka haba mu mafasoni haba mu mashinga ntahe ni nkiyahe mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com bakunzi bijugiye Amerika no ngaha dusozere ikiganiro cacu cuno munsi mwakoze mu mwatwumviriza ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika murani gwe mwemwe ariko muratwumviriza Innocent Kimenyi Diane Nahazwe nimwe nibo bari mwari kumwe muri kano kanya twifurije umunsi mwiza.